Iyi ni Radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na metero 22. Mu Rwanda turi kuri FM 104 n'ibice bitatu y'Ijwi rya Amerika. Abadushakira kuri internet turi live kuri www.radio.com. Mwiriho neza nshuti mwese, muduteze amatwi. Ni Edirwe mu basuza mbaye ikaze makuru yacu yo kuri uyu mugoroba. Muri Kivu y'Epfo, Ndabuye Sadiki Espoir wari kandida depite ku rwego rw'intara yaraye yishwarashwe n'abantu bataramenyekana.
Abakandida benshi imbeho barazigira zo kuva muri Uvira kubera impamvu z'amakimbirane imiryango imwe n'iyindi bagiye bagirana. Abari inyuma y'ibyo bintu bikorwa bibi bigayitse bagomba kubihagarika.
Abo ni abaturage batuye mu mujyi wa Uvira muri Kivu y'Epfo mu burasirazuba bwa Kongo. Abanyekongo batavuga rumwe na Perezida Felix Tshisekedi bahuriye i Nairobi muri Kenya batangaza ko bashyizeho urunana rwo kumurwanya barwise Alliance Fleuve Congo. Naho Kongre y'ishyaka PDC ritavuga rumwe n'ubutegetsi muri Cote d'Ivoire yahagaritswe ku munota wa nyuma kuri uyu wa gatandatu bitegetswe n'icyemezo cy'urukiko. Aya makuru n'andi twabateguriye ni mukanya. Bere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi. Kuri uyu wa gatandatu, Uburusiya bwiriwe bugaba ibitero by'utudege tutagira abadereva tuzwi nka drone ku butaka bwa Ukraine. Ingabo za Ukraine zirwanira mu kirere zatangaje ko zahanuye drone 30 zikorerwa muri Irani kuri 31 zari zoherejwe kugaba ibitero mu ntara 11 z'igihugu. Izo ntara zirimo umurwa mukuru Kiev n'uturere twa Kherson iri mu majyepfo na Khmelnytsky iri mu burengerazuba bw'igihugu. Shei Popko ushinzwe ibikorwa by'umutekano mu mujyi wa Kiev yavuze ko ibyo bitero byazaga mu kivunga biturutse mu mpande zitandukanye. Kuri uyu wa gatanu, Perezida Volodymyr Zelensky wa Ukraine yagiranye ibiganiro n'abayobozi batandukanye mu ntara ya Lviv, aho yashimangiye ubufatanye mu guhangana n'ibitero by'Uburusiya. Hagati aho, iki gihugu cyasinyanye amasezerano n'ibihugu byo mu burengerazuba bw'isi agamije gufasha Ukraine kujya yikorera intwaro zigezweho aho guhora iteze amaboko. Ministre w'ingabo Rustem Umerov yavuze ko bizagabanya guhora bateze ubufasha buva mu bandi. Abanyagaza baravuga ko ubwoba bafitiye kuba impunzi ubuzima bwose buruta kure ubwo bafitiye amabombe. Inkuru twateguriwe na mugenzi wacu Eugenia Mukankusi.
Mu gihe amabombe ya Israeli akomeje guterwa mu ntara ya Gaza, abanyagaza birundiye ku mupaka wa Misiri ku kigobe cya Sinai mu mujyi wa Rafa, kandi bavuga ko mu by'ukuri ntaho basigaje bashobora guhungira. Abantu ibihumbi 100 bataye ingo zabo, kandi uko amabomba akomeza guterwa yegereza aho bari, benshi bafite ubwoba ko ikintu cyonyine cyatuma babasha kugumana ubuzima ari uguhungira muri Sinai, ariko ntibabishaka. Bavuga ko biramutse bibaye batashobora gusubira inyuma. Umugore witwa Omo Osama w'imyaka 55 y'amavuko uturuka mu mujyi wa Gaza mu gice cy'amajyaruguru ubu wahungiye Irafa yagize ati: "Nta hantu hasigaye. Ubu ibitero byo ku butaka byo kwihimura bya Isiraeli bishobora kugera naha." Ati: "Twajya he nyuma ya Rafa?" Osama n'abandi benshi bateshejwe ibyabo b'abanyagaza banze igitekerezo cyo guhunga bambutse umupaka igihe byashoboka. Yakomeje agira ati: "Twanze kujya kuba muri Sinai, kandi dushaka gusubira mu ngo zacu nubwo zabaye amatongo." We n'abandi banyagaza bateshejwe umutwe kandi bahamurwa n'ubuhungiro. Benshi mu batuye Gaza bakomoka ku Banyepalestina byabaye ngombwa ko bata ingo zabo nyuma y'iremwa rya Isiraeli mu 1948. Imad, umugore w'imyaka 73 nawe wahungiye Irafa, yagize ati: "Niba duhitishamo hagati yo kuba munsi y'amabombe cyangwa kuhava, nzaguma iwanjye. Nzasubirayo niyo haba hariyo za burende. Nzasubira mu mujyi wa Gaza kandi nzihanganira ikintu icyo ari cyo cyose."
Mukomeje gutega amatwi Radio Ijwi rya Amerika. Kongore y'ishyaka PDCI ritavuga rumwe n'ubutegetsi muri Cote d'Ivoire yahagaritswe ku munota wa nyuma kuri uyu wa gatandatu bitegetswe n'icyemezo cy'urukiko. Ni Kongore yagombaga gutorerwamo umuyobozi w'ishyaka uzarihagararira mu matora y'umukuru w'igihugu ateganijwe umwaka w'ibihumbi 2025. Ku isonga ry'abahatanira uwo mwanya hari umunyemari Tijani Tiam na Jean-Marc Yetche uyobora komine mu mujyi wa Abidjan. Icyemezo cy'umucamanza mu rukiko rwa Abidjan gihagarika iyo kongre kivuga ko abitiye urukiko baruregeye ko iryo koraniro ryatumijwe mu buryo butemewe n'amategeko. Ibi byatumye polisi ishinga ibirindiro ku biro bikuru by'iryo shyaka mu rwego rwo kuburizamo iyo nama kaminuza yagombaga guhuza abayoboke ba PDCI baturutse mu bice bitandukanye by'igihugu. Mu itangazo Tijantia yasabye abayoboke b'ishyaka kwihangana bagategereza amabwiriza ava mu buyobozi bw'ishyaka no kwirinda kujya ahagombaga guteranira iyo nama. Tiam kugeza ubu niwe uhabwa amahirwe yo kuzatorerwa kuyobora ishyaka PDCI no kurihagararira amatora y'umukuru w'igihugu. Iri shyaka riheruka ku butegetsi mu mwaka w'1999 ubwo Henri Konan Bedie wariyoboraga yahirikwaga ku butegetsi muri coup d'etat. Mukomeje gutega amatwi radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Mugiye no kuri www.radio.com mukurikire aya makuru. Kuri Facebook, Instagram, YouTube na X muradusanga kuri VOA radio yacu. Mukanya turajya mu makuru avugwa mu karere k'ibiyaga bigari byo muri Afrika. Aya makuru tuyahere mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho umwe mu bakandida depite ku rwego rw'intara ya Kivu yepfo mu matora rusange ateganijwe mu cyumweru gitaha yarayiciwe mu mujyi wa Uvira. Kandida Ndawiye Sadiki Espoir yishwe arashwe n'abantu bitwaje ibirwanisho bataramenyekana. Inkuru y'umunyamakuru Vedaste Ngabo uri mu mujyi wa Uvira.
Ndawiye Sadiki Espoir yari umukandida depite mu ishaka rya IDPS riyobowe na President Felix Tshisekedi. Yaranakuriye n'urugaga rw'abacuruzi mu mujyi wa Uvira. Bamwe mu babibonye bari hafi y'ibitaro bikuru bya Uvira bavuga yuko uyu mugabo yarashwe mu ijoro ryo kuri uyu wa gatanu ahagana saa moya avuye mu bikorwa byo kwiyamamaza. Abamurashe kugeza ubu ntibaramenyekana. Kuri uyu wa gatandatu mu mujyi wa Uvira hiriwe imyigaragambyo yo kwamagana urupfu rw'uyu mukandida depite kuva Kavimvira kugeza Kalima Beng. Ibarabara ryari ryafunzwe. Amafoto y'abakandida depite yari ku muhanda yatwitswe. Iyi myigaragambyo yarigizwe ahanini n'urubyiruko rwatwikiraga amapine mu muhanda, urundi nago rugafungisha umuhanda ibiti. Abavuganye n'ijwi rya Amerika barimo Godelive Rugambo uyobora Societe Civile muri Uvira bavuga yuko babajwe n'urupfu rw'uyu mukandida depite wishwe.
Kwetu ni huzuni sana na tunakuwa na majonzi sana. Tumepoteza shujaa.
Kuri twe ni umubabaro mwinshi cyane ndetse n'amarira menshi twatakaje intwari. Njewe namubonye avuye kwiyamamaza kwa mwami mu masaha 10. Nyuma yaho nza kumva baravuze ngo bamurashe, abandi ngo yapfuye. Bamwe mu baturage batuye mu mujyi wa Uvira bavuga yuko iyicwa ry'uyu mukandida depite yahagaritse imirimo hafi ya yose yo muri uyu mujyi.
Uhereye mu ijoro uriya mukandida w'umudepite yamaze gupfa, mukandida wababaje abantu, wakoze ku mitima abantu, dore ko yari umuyobozi wa FEC. Abantu bose bahise bahungabana kubera mu ijoro manifestation zose zitangira, batangira kutwika amafoto y'abakandida yarari ku mihanda kugeza ubu munsi mu gitondo, ndetse n'amodoka ari ku mihanda yose bagiye bayamena ibiyo bayateragura amabuye habaye mu gatondo. Nanone manifestation zakomeje, ni ukuvuga ngo ibikorwa byose birahagaze. Nta bantu baje i Burundi, nta bantu baja mu mihanda yo baja Runingu, baja Plene, abaja muhanda wa Baraka. Ni ukuvuga ngo nta gikorwa na kimwe kihagikorwa uyu munsi.
Mbere yuko uyu mukandida depite waraye wishwe atanga kandidatire yo mu kwezi kwa munani, hari agatsiko k'abantu kamusabaga kutiyamamaza kuko bamwitaga Umurundi. Ibyo we yagiye ahakana avuga yuko ari umuvira. Godelive Rugambo asaba leta ya Kongo gukora amatohoza igafata abagize uruhare mu itwa rya Ndabuye.
Raia wanachoka kufatana na hali ya mauaji, mahali ya kukidinape batu, kufatana na mahabari miandiko yenye kupatikana.
Abaturage bararushe kubera ubwicanyi no gushimuta abantu. Nkurikije amagambo yavugwaga mbere yuko Richa aziyamamaza, abantu benshi bazwi bagiye bamuvugaho ibintu. Abo bari bakwiye gufatwa mu rwego rw'amatohoza. Bamwe bakurikiranira hafi ibintu byo kwiyamamaza basanga ibikorwa byo kwica abakandida bishobora kugabanya imbaraga zo kwiyamamaza muri iyi minsi ibiri isigaye.
Uheruka mu yinga ritambutse uitwa Francine Mwangaza baramushije Kiliba like mulimbalimba docteur baramushije hariya muri plene barayibashi mutsundi uitwa Amani
hariya Rubanga
abakandida benshi imbeho barazigira zo kuva muri Uvira kubera impamvu z'amakimbirane imiryango imwe n'iyindi bagiye bagirana
abari inyuma y'ibyo bintu bikorwa bibi bigayitse bagomba kubihagarika
inzego zishinzwe umutekano muri Uvira zivuga yuko zatangije amatohoza kubijanye n'icwa rya Ndabuye Sadiki Espoir ubwicanyi nk'ubu bwibasira abakandida buravugwa no mu ntara kivuya ruguru aho kandida depute Joseph Chomba yishwe nawe avuye kwiyamamaza muri territoire ya Beni kuri uyu wa gatanu Vedase Ngabo ijwi rya Amerika Uvira
Tugume muri Kongo ejo kuwa gatanu abanyekongo batavuga rumwe na President Felix Tshisekedi bahuriye I Nairobi muri Kenya batangaza ko bashizeho urunana rwo kumurwanya barwise Alliance Fleuve Congo rurimo imitwe ya politiki imitwe y'inyeshyamba n'amashyirahamwe yigenga inkuru y'umunyamakuru Eloge Willy Kaneza
Mwiganiro cha mbere haya menyesha makuru ku mugwa mukuru wa Kenya I Nairobi kuri uyu wa gatanu Corne Nanga yavuze ko muri Congo imirwi yitwaje ibirwanisho ikorana n'urwo runani rushasha ari mu ntara za Ituri kivu y'umanuko y'uburaruko muri Manyema province orientale muri Rusangi kugera muri Katanga yatangaje ko hari imigambwe 17 na nizi imigambwe 3 zimaze kuja kandi muri urwo runani ariko irinda kudondagura amazina kubera imvo z'umutekano muri kino gihe iruhande y'imirwi kandi yemeje ko hari amashyirahamwe menshi yigenga amaze kwemera gukorana na Alliance Fleuve Congo hamwe n'abantu bakomeye bajejwe amabanga muri Congo bagera ku 267 kugurwa runani n'amamiliyoni y'abanyekongo ruvuga ko ari uri inyuma kuva ku itariki ya 20 uku kwezi yatorwa canke adatorwa President Felix Tshisekedi nazo bagifatwa nk'umukuru w'igihugu
La question des élections ne nous concerne pas de toute façon nous savons qu'il n'y a pas élection et nous ne sommes pas concernés par cette démarche
Ikibazo cy'amatora ntikitwerekeye turazi ko atamatora hari kandi ntibituraba ibyayo arazi neza ubwiwe kwiza ariko arakora ari ibirungo byo gushikana Congo mu kuzimu turamugabishije rero ko guhera itariki ya 20 ku kwezi atazongera gufatwa nk'umukuru w'igihugu ijwi rya Amerika ryabajije Corne Nanga niba ihuriro rishasha ridashobora kongera ikibi mu kindi kubera ririmo imirwi yitwaje ibirwanisho
Lorsqu'on parle de mercenaires ou de groupes armés, c'est la création de Tshisekedi.
Iyo tuvuga abacangero cyangwa imirwana n'ibintu Tshisekedi yatanguje intambara kuri we n'ibyashara kandi abacancuro niwe yabazanye imirwi y'abarwanyi iri mu buseruko bwa Congo n'urudavagi rw'amabi yose harabahamagawe abizanye imirwi yishinze ubwayo inkozi z'ikibi ibyo byose Tshisekedi akabireka agahombo kakaba ku gisirikare cya Congo yarasuzuguje igisoda ewe yaragisuzuguje ku buryo kubwiwe abandi baza kurwanira Congo nicyo tuvuga n'ugushayura igihugu mbega ibikorwa byacu bizotera umutekano muke turi mu mutekano muke haraheze igihe ibikorwa byacu ni ibyo kunagura igihugu uko kinagura nako bica mwumvikano hagati y'abantu mu bumwe
bw'abakongomani
Perezida wa Congo ariko yitoza mu kiringo kigira kabiri ntahakana ko adakorana n'imirwi y'abarwanyi mu mpera z'indwi iheze ari muri kivu y'umumanuko n'uburaruko yasubiye kwemeza ko azobifashisha kugira akingira igihugu ciwe
Armée Nabiso Nenge Boyebi ezali infiltré
Kuko mubizi gisirikare cyacu cyarakengewe cyabaye infiltré kuva kera bivuye mu kugihuza ibintu byose twagiye dukora nibyo byinjije umwanzi mu gisirikare ariko ubu twatangiye kubakura mu bukeye niyo mpamvu bamwe muri bo bahunze mu bagiye mu 2023 ariko bukeye bukeye baragenda barangira rero abasigaye abazalendo barimo na Maimai twese tuzafatikanya mu kurwanirira Congo
twabajije nanga ingene yihakanye we yashize ku butegetsi mu 2018 igihe uwo mwaka yari umukuru w'urwiseni utegura amatora
La République démocratique du Congo est une démocratie.
Republika ya demokarasi ya Congo ni igihugu cyemera demokarasi kandi mu 2018 twaragize amahirwe ya mbere kubisikanya ku butegetsi ariko ikibabaje nuko tubona warakwiye gukomeza uwo muco yadusubije inyuma imyaka 60 ikibazo ni washaka gukora kudeta turahari Alliance Fleuve Congo kugira twanke ku igihugu cibira mu idamba ariko hategurwa amatora mu bubeshi gusa ibitegereza byandikishije sivyo nta amatora zoba imihari nyeshambi hari n'ubugombe bwa Tshisekedi ubwiwe yasinye amasezerano no nimero 20 harimo na M23 no muntu atubaha ibyo yemeye yananiwe ku mpande zose. Izo byatumye inzego z'igihugu zisa n'iziroye mu ikonji, ahubwo rimwe na rimwe umengo nta nizibaho. Ibyo rero bigatuma haba ubuhojojo bw'imihari irwanya ubutegetsi. Ikibanza nanga yatangarijemo ivuka ry'ihuriro Alliance Fleuve Congo nico mu 2018 President Tshisekedi na Vital Kamerhe bari batoye kugira batangaze ubwiyunge bwabo muri politike. Eroje uri kaneza ijwi rya Amerika.
Hagati aho Leta ya Congo yahise ihamagaza ambasaderi wa Kenya i Kinshasa kugira ngo atange ibisobanuro ku mpamvu igihugu cye cyemeye ko iyi nama ihakorerwa. Umuvugizi wa Leta Patrick Muyaya yavuze ko atumva impamvu igihugu nka Kenya bakorana kugarura amahoro mu karere aricyo cyakira inama y'abarwanya Leta. Mukomeje gutega amatwi Radio Ijwi rya Amerika. Bamwe mu Barundi baba mu bihugu by'Uburayi cyane cyane abimpunzi by'umwihariko mu Bubiligi no mu Buholandi bahangayikishijwe cyane n'impfu bavuga ko zidasobanutse za bamwe muri bo. Uruheruka n'urw'umurundikazi wishwe kuwa kabiri w'iki cyumweru mu Bubiligi. Inkuru y'umunyamakuru Pierre Claver niyo nkuru.
Inkuru z'urupfu rw'umufasoni Rose Ndayishimiye umurundikazi zatanguye kuvugwa ku munsi wa mbere w'igendwi. Bukeye izo nkuru ziremezwa n'igipolisi cyo mu gihugu c'Ububirigi mu gisagara ca Charleroi ku birometero hafi 60 uvuye ku mugwa mukuru w'Ububirigi i Bruseli. Abamuzi bavuga ko uwo mukenyezi w'imyaka 48 yaheruka gusangayo umugabo wiwe yahungiriye muri icyo gihugu avuye mu Burundi. Mu itangazo igipolisi cyasiguye ko catoye ikiziga ciwe mu nzu y'uwundi muryango w'Abarundi babana hafi. Ikinyamakuru candikirwa mu Bubiligi La Nouvelle Gazette candika ko uwo mugore Rose Ndayishimiye yari yagiye gufasha udukogwa two muhira uwundi mukenyezi mugenzi we yaheruka kwibaruka. Ubona ko bari bazinanye kuva mu Burundi. Igipolisi catangaje ko casanze ikiziga ca nyakwigendera kiri munsi y'igitanda mu cumba c'abana muri urwo rugo yari yagiyemo kuramukanya. Uwo ni umwe mu begereye uwo muryango wa nyakwigendera.
Polisi iramubwira ukuntu byagenze, aca arambwira ati rero twasanze yamukubise ikintu mu mutwe hamara muniga. Twamusanze ari yalonje muri chambre yambaye neza impuzu yari yambaye, ariko menton yiwe niyo yari yakuye. Bigaragara ko yari yaje nyine aje gufasha umudamu kugira amufashe amasuku n'iki. Hama baramwica kandi polisi iratubwira ati yapfuye mu mapremidi.
Ibi byateye icuka kibi mu Barundi baba muri icyo gihugu ndetse n'abandi baba mu bihugu bya Buraya. Mu kwezi k'umunani hari uwundi yapfuye mu buryo budasiguritse muri icyo gihugu. Inyuma y'ukwezi kumwe hapfa uwundi mu gihugu c'Uburande mu gisagara c'Ilahe. Uwa nyuma abaganga bemeje ko ibipimo byerekanye ko mu nda yiwe hari hasa n'ahaturiwe n'ubumara. Bamwe mu Barundi baba mu Bubiligi bavuga ko bagiye kwigengesera aho bagendera n'abo bagendana. Umumenyeshamakuru Josephine Johnson Nkunzimana n'umwe muri bo kuri mikoro y'Ijwi ry'Amerika.
Tugendera ahantu henshi, tugendana n'abantu benshi, kwicarana abantu baraja mu mamanza, ivyo vyose tujamwo ni risiki. Kubera ntubuze umuntu muri kumwe hama ngai Buraya ni handi ushobora guhura n'umuntu muhuye rimwe ubwa kabiri ugiye kumuramutsa kubera bakure ukagenda ukanarara. Umuntu ashobora kwicirwaho yagiye kurara, umuntu ashobora kwicirwaho yagiye kwicara n'abandi kandi yaragiye kuryoherwa. Ubu ni kwicungera abo bagendana, umuntu akaraba ahaja, umuntu akaraba icanwa, icafungura, urumva ntitwijajare.
Abo Barundi bavuga ko agiye kuba ukwinubana kwinshi. Ivyo bikonyogwa nuko bamaze igihe bike ku burozi bwaba burungiye kwa buvuye mu Burundi. Ni mu gihe umumenyeshamakuru Bobo Rugurika arongoye Radio RPA imwe muzatuririwe mu Burundi ubu ari mu buhungiye muri icyo gihugu yeruka kuvuga ko afise amakuru yo kwizera ko hari abantu bahunze harimo abamenyeshamakuru, abaranye agateka kazi na muntu, abanyepolitike n'abandi barondegwa kugira ngo bicishwe uburozi iyo bahungiye. Nawe nyene yavuze ko afise amakuru akwiye ku butegetsi bwo mu Burundi bumurondera hasi hejuru. Kuva kunduheze bo Burgurika ashize habona ayo makuru nta uragira icyo yavuze ko ku ruhande rwa Leta y'u Burundi. yamara mu kiganiro giheruka n'abavugizi b'inzego za leta ibiro byo mukuru w'igihugu byashikirije ko abikeka uburozi canke ishano ari urukurukuru ico bikoze no mu rubanza rwahoze ari umushikiranganji wa mbere aheruka gucirwa igihano co gufungwa ubuzima bwiwe bwose ubushinjacaha bwagirije arengiyo mebunyoni ko mu buryo yashaka gukoresha mu kugerageza kwica umukuru w'igihugu ahari harimo gukoresha abapfumu n'uburozi umwe mu barundi bari hanze yatubwiye ko ico cyonyene kigaragaza kw'ico kigwanisho cy'uburozi n'ubupfumu abategetsi bakizi kandi bacemera ko gishobora gukoreshwa mu nyungu zimwe zimwe mu myaka iheze inyuma y'ibihumbi 2015 hari abarundi batari bake bafatiwe mu Rwanda bagafungwa biketswe ko batumwe n'inzego z'iperereza ry'u Burundi kurabaho abahunze baba canke ko kanaka ari wari ubwo bwikeko bwasubiye kwibonekeza rutuma amakenga ba menshi muri bamwe mu barundi baba muri ivyo bihugu cane cane ivya Buraya
nta mwongo buri sato bidahitswe abo bose tugendana se bo beza kandi n'umuntu ashobora kuba korompe bigakunda abantu bari ngaha barangajwe abandi barahunze ingorane izincanke ziriye biratangaje kubona hoba hariho bashaka kwica umuntu yamaze guhunga aho wamuhungiye abari ho asubira kugusanga je nibaza ko ubuya ntatwe dukuye kumenya ubwenge tukikingira gusumba uko twahora
igipolisi cyo bubiligi cyarafashe kirafunga umugore wo mu rugo nyakwigendera yatewemo ari kiziga umugabo wiwe aratidegenza kuko igipolisi kivuga ko ari we yatabaje ku munsi ugira kabiri maze kibona kuja musakiwe igipolisi cyatangaje kandi ko amatohoza yatanguye kandi ko ibipimo byo kwa muganga ari byo bizokwerekana neza ingene umurundi kazi yishwe n'imvo zatumye agandagugwa Pierre Clavier Nkuru ku bwijwi rya Amerika
mukomeje kumva radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kinyarwanda no mu kirundi nshuti zacu ubu tugeze kuri wa mwanya w'ikiganiro Combo Taxi
Combo taxi.
Mugiye gutega amatwi Combo taxi. Taxi yo mu karere k'ibiyaga bigari.
Mugomba mwumvirize Combo taxi, taxi yo mu karere k'ibiyaga binini.
Munenda kusikiliza Combo taxi, taxi ya Grand Lac.
Ariko mane haje tapfuye. Yo, shofe ntana kane nufise muri no modoka yawe.
Yo. Pole sana sina ata vrema. Moji kaze mama niko natembeza mbio kabisa naona vrema.
Yo, shofe. Urabe neza ariko naho uri kurihuta. Urabe nibyo binogo ducamo navyo nebirashobora kongirira nabe nkadaba muri no modoka yawe.
Pole sana. Jana sasa ulichagula kukiwa kule ngambo ya frontiere kwenda jitunzi yako. Tena kwa kia we peke vrema. Mimi ndesa kusaidia hapa nyuma ya frontiere. Sasa ukishavuka vitakuwa.
Gasho, ubu ni mwe kafashe umugabo wanje yamaze kugenda. Nanamurondeye kuri telefone sindamutora.
Lala, pole sana vema. Bon, vile unaenda jitunzia kule ngambo ya Bugo, ndaongea na kuzeni wangu kwa msaada kia kusaidia na kukuchunga pale kwa hospitali.
Ja kweli.
Ndiyo me.
Urakoze shofe, mane kuheza kile mbega bashanze.
Ya me, haina shida. Mungu wangu. Bariere. Mama, mbona mnaniambia nishimame?
Bariere.
Mbona mnaniambia nishimame? Mungu wangu.
Fumuruka mchanga dusubiri nyuma.
Mimi mata mara kesho ndatunziwa, nisha kwa trota.
Oya, yetwiruke shofe.
Kuko mtu mwanashogea, iko sana nishofua.
Nishofua tropu yeye.
Ona. Mama, mbona nazimia binakuwa? Mama bakia na mimi. Sikia nikwambie.
Beta vita wewe, eh? Niko, mani ulichara kule vuba.
Abe.
Ugura ndiba gute wewe,
eh? Jambo, messi.
Jambo, na waliko. Aswani. Ndakubwira ngo iki? Wowe urashaka gufunga umutwe? Cha kaos. Karareba nk'igihore gusa. Sha mwebwe abanyamahanga n'agasuzuguro kanyu wagira ngo nake ingunzu. Cyangwa wibeshya ko nahari iwanyu sha, eh? Akanyamahanga gatwaye imodoka ifite purake mu mahanga kakaba kari kwidegembya hano uyu wacu ko kiboneye. Ndakubwiye ngo soka mwe modoka. Mbare kangahe?
Meshi ni kweli niko tu shofera kawaida.
Fantastic. ntabo twabaguye ko tutabashakani wacu
Misi mina tumika hapa na taxi mina tumika pa miaka mingi na sikufa kitu atake amuba kweli vraiment abantu bananijua hapa kote
ahubwo mwebwe abanyamahanga muri kutwiba ayo mafaranga uri gukora yakabajya mu mifuka ya bene wacu hano
uri
kutwiba wowe urumva
sawa basi franga zinitumikie ndazipatia zote za leo vraiment lakini mtoche twende niko na mgonjwa malizimia kule nyuma tusaidie messi
ushatse kuvuga ko muri ibyo bifurumba by'ibitenge hishemo mwene wanyu uko ko umugizwa nabi
ni mungu
umbarasha muzana kabido ka esansi ni chibiti sha reka manze fungura na mapire nono homu ni bataduchika sha
mesi ya para kutulunguza kusaidia mesi
kanya fungura sha hari yubunde hano harimebe chisha atajiri mari tunatukichiramu kwa hibya bitenge vumu nuko uyu mugore wanje mujanye he uzukora mugore wanje Yabaichi, umugore wanje nyine.
Mese suno nabe unafasa sasa.
Ubundi umujanye umugore wanje.
Nini? Wana ko nilimtosha nimtosha kule anashagonjwa iko kumunjie kwa yeye peke. Kisha niko naombea kwa hospitali wana bomola vitu yote. Tuchome sasa shote tukufie huyu.
No.
Choma, choma.
Wewe, shari, shari mana yaji. Wafungue maso kwa kushari.
Hivi yote tu ni jua buduru wako tu kabisa. Kuna bakia tu sio uombe sasa.
Umba, mama sikutweka shaduru ndio mjeri kadi ya mesa. Ndio kutweka koko. Mujane mwa mikwanti msenda mwenyezo kuteko
mapine yote muna tobola yote muna haribisho niambi tutenda hai
ndo hindi mwenduka tukwa wena kukushofi
sikiyo nanzo ulizo wanuliza mimi ndaito api kwanza nakakufe takuwa ni wene ile mabetize zako zote
umba kasha munga kasha musa kingo mjishatu mjane kwa munga kasha ni mamarije ni mamu imani
mina kwa mbele maroenu mbe muna kwa musha tako ba etranje nye
kushofi mfashi
tosha kule tafuta peke gusa kumubeba unataya pumbafu we shi
we
Chari kiganiro Combo Taxi igikino mutegurirwa na la benevolence ya Grand Lac.
Combo Taxi ni buri wa gatandatu na buri cyumweru guhera saa 12:20 z'umugoroba
kwenye radio Voix d'Amérique.
Juti mukomeje kudutega matwi amakuru twabagezagaho kuri uyu mugoroba naha tuyasoreje ndabashimiye cyane mwe mwese mwabanye natwe mbararikira gukomeza gukurikira ibindi biganiro hano ku ijwi rya Amerika kuri mikro mari kumwe nanjye Edirwema mbasezeho mbifuriza amahoro n'amahirwe
Rastaman